1위 니즈미디어 아메리카. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa kabiri itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2015. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fide niyo ngabo.
Peter yemeye kuzoreka kuwitoza cya kiringo igira gatatu. Niwe twe tube barundi tuzotuza.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu Rwanda. Iyi nkuru cyo kimwe n'andi makuru twabateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Yamara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Waramutse neza Eugenie, utubwire amakuru udufitiye muri iki gihe.
Waramutse Fidele, mwaramutse namwe nshuti muduteze amatwi. Amakuru tuyahereye mu Burundi, hejo kuwa mbere abantu bongeye kwihereza imihanda mu murwa mukuru Bujumbura ku nshuro ya mbere kuva kudeta iburiyemo mu cyumweru gishize. Abigaragambyaga bateraniye muri za karitsiye zimwe z'umujyi, aho n'ubundi bagiye bakoreraho imyigaragambyo yamagana Perezida Pierre Nkurunziza muri ibi byumweru bine bishize byose. Bavuga ko umugambi we wo kongera kwiyamamaza unyuranije n'amategeko. Mu myigaragambyo yabanje, abigaragambyaga bateye amabuye polisi bari inyuma ya za bariyeri bari bashyize mu mihanda. Abapolisi nabo basubizaga babateramo ibyuka biryana mu maso banabarasamo amasasu. Abasirikare bafashe ibirindiro byinshi bahagarara hagati y'abigaragambya na polisi kugira ngo babuze urundi rugomo kuba. Cyakora hejo kuwa mbere, nyuma y'iminsi umusirikare wivumbuye agerageje guhirika ubutegetsi, uruhare rw'ingabo rwabaye n'urwahindutse. Abasoda bafite ibi bitwaro bikomeye bigijeyo abigaragambyaga basenya za bariyeri kandi basesa abigaragambyaga barasa mu kirere. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rirateganya gushyiraho programu nshya ishobora kuzabona igisubizo cyihuse mu gihe indwara ya Ebola yadutse. Umuyobozi wa OMS Margaret Chang yatangaje uwo mugambi mushya ubwo yatangizaga inama rusange y'umwaka ibihugu 194 biri muri OMS, ari byo bifata ibyemezo byo hejuru. Umuyobozi wa OMS Margaret Chang anasobanukiwe neza ibyo anengwa n'ibyo umuryango ayoboye unengwa ku buryo witwaye mu gutanga igisubizo ku cyorezo cya Ebola cyoretse imbaga muri Afurika mu burengerazuba. Ati nk'umuyobozi ugomba gufata amasomo ugahindura ibintu ubijyana mu cyerekezo cyiza. Ati mfite ubwitange bwo gushyiraho umuryango ufite umuco, uburyo n'ibikoresho kugira ngo uzatange igisubizo ku byorezo no ku bindi bibazo by'ubuzima byihutirwa. Dr. Chang yemera ko OMS itari ishoboye guhangana na Ebola kandi ko itihuse bihagije mu kurwanya icyo cyorezo. Umuyobozi wa OMS yavuze ko Ebola ari ikibazo cyihutirwa cyugarije ubuzima bw'abaturage kugeza mu kwezi kwa munani ku mwaka wa 2014, ni ukuvuga amezi atandatu nyuma y'uko iyo virusi ivumbuwe muri Guinea, na nyuma y'amezi 9 bwa mbere umuntu wa mbere abonetseho iyo ndwara mu kwezi kwa 12. Icyo gihe Ebola yari imaze kuba icyorezo muri Liberia, muri Sierra Leone na Guinea, imaze kwica abantu 932. Habaruwe abantu barenga 11,000 bose hamwe bahitanywe na Ebola. Ingabo za Nigeria ziravuga ko zasenye inkambi 10 za Boko Haram kandi ko zishe umubare w'abakoresha iterabwoba utazwi nka bumwe mu buryo bwo kwihimura ku barwanyi mu mashyamba ya Sambisa mu majyaruguru y'igihugu. Umuvugizi w'ingabo Lieutenant Colonel SK Usman yabwiye serivisi y'igihausa ijwi rya Amerika ku inkambi ya Dur, imwe mu nkambi zikomeye mu ishyamba, ari imwe mu zasenywe kwa gatandatu. Yavuze ko umusirikare umwe yishwe ahitanywe na mine kandi ko abandi bakomerekeye muri icyo gikorwa cy'abakoresha kubakoresha iterabwoba. Usman avuga ko abategetsi bakirimo kubarura umubare w'abantu bahasize ubuzima kimwe n'umubare w'abantu bagobotowe mu nzara z'abarwanyi. Nigeria hamwe n'ibindi bihugu bituranye Cameroon, Chad na Nigeria biherutse gukorera hamwe igitero cyo kwihimura cyo gusezerera inyeshyamba za Boko Haram zimaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 10,000, zikaba zarakuye mu ngo zabo abandi barenga 1,500,000 bo mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Nigeria. Inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yamaganye imirwano muri leta ebyiri zo muri Sudani y'Epfo no guhora barenga ku masezerano yo guhagarika imirwano yashyizweho umukono na guverinoma hamwe n'abarwanya ubutegetsi mu ntangiriro z'uyu mwaka. Abarwanyi b'abashiite ejo ku wa mbere berekeje mu nkengero z'umujyi wa Ramadi muri Iraq nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe Haider al-Abadi asabye inkunga umutwe wa Leta Islamique umaze kuhegukana insinzi. Abasirikari n'ingabo zishingiye ku moko bahunze Ramadi ku cyumweru birundiye mu mujyi wo mu burasirazuba, mucyo amakuru menshi agera kuri radio Ijwi rya Amerika avuga ko ari uburyo bwo kuzitira Leta Islamique ngo itagenda yerekeza i Baghdad. Presidansi ya Amerika yavuze ko Perezida Obama arimo kugezwaho amakuru y'ukuntu ibintu byifashe muri Iraq. Umuvugizi wa Presidansi Eric Schulz nawe yashimangiye inkunga ya Amerika mu gufasha Abanya-Iraq kugaruza uwo mujyi.
Urakoze Jenny ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC no mwanya w'inkuru nyamukuru. Mu Burundi imyiyerekano mu gisagara cha Bujumbura yiyamiriza ukongera kwiyamamaza kwa Perezida Petero Nkurunziza yasubiye kubandanya. Abamenyesha makuru bacu Bujumbura Tabita Mukamusoni na Desire Hatumwimana bakurikiranye iyo myiyerekano. Duhere kuri Tabita Mukamusoni.
Mu makaritsiye ya Musaga, Cibitoke, Nyakabiga na Ngagara imyiyerekano yabaye hose harangwa n'abasirikare benshi co kimwe no mwibarabara. Abagira imyiyerekano wasanga banyanyagiye kubera abasirikare bari ngaho bafise n'imigwanisho bikomakomeye. Bamwe mu basirikare ngo babwira abanyagihugu ko baza kubarasa ku maguru kugira ntibasubire kwiruka. Ahenshi barasa amasasu yo hejuru. Uyu munyagihugu wo mu Cibitoke yari yafashwe acararekugwa mu mugongo wiwe hari n'ibikomere.
Mbona bande kuri Jessica bitahura gusabambiye yuko ko bandekuye badasubira kumbona ngaha mwibarabara ngo ngerageze mbwire n'abagenzi banje bose ngo ntagire uwo basubira kubona kubera ko batugereranya nk'abatembagaje ubutegetsi bambwiye ko baca bandasa
subiye mwibarabara
yego kandi nakubiswerega no ngaha nakubiswe no ngaha inyuma nakomere
weno ni nk'umuvyeyi impande zose zisabika ivyo genda gute
jeco no sabambona yuko uwo mugabo yopfa ku butegetsi kubera manda yiwe yahet kubera ni yapfa ku butegetsi abanya ngo ntawuto swa kubabona nga
mwibaza ko avuye ku butegetsi ivyo bintu byo kuvuga ngo mutekano muke kuko si watwara wenyene mwibaza ko bizoca bihenda
uya barashobora gutora uwundi none ni wabituma ibi byose
kumusagaho ibintu ntivyari byoroshye. Abagira imyerekano bari baturi ibintu mwibarabara kugira ntihagire ubinjiramwe. Ku ruhande rumwe rw'abasirikare rwashatse kurasa abagira imyerekano, urundi ruhande ruranka
kandi harasho wenyene ko turasa wenyene ariko ngo n'undi mugabo avuga gutora wizobe
Ivyo vyatumye impande zibiri z'abasirikare zihakwa gucanamwo aho mbere harinze kuza ubumvikanisha. Mukamenge ubuzima ho burabandanya ukuri kwamye. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko bunze ubumwe
muri make abantu barabona nkuko nakubwiye mwabo ntibabona kumwe tuvuga ngaho mukamenge turatekaye muri make gusaba cyari gihari n'ibiganiro kandi ibiganiro navyo nyene ni ngombwa ko bose batageza kujumva kumwe
kizigenza wacu ari hajya kandi yabaye muri d'Afrique turamwemera ngaho mu Burundi bitagenza uko ntakundi
mukamenge twabonye amagume menshi inzu zarasambu ahandi bari mu 94 ntanzu nimwe yigeze isambugwa mu Ngagara mu Cibitoke mu Nyakabiga kubera ubuzima abanyakamenge babayemwo butandukanye n'ubwo abandi babaye.
Naho biruko harabavuga ko bari bifuza kuja mu myerekano mugabo ngo baratinya
hariho ababishigikiye hari n'abantu babishigikiye
yari wengine wa kwa mode wafungwa
ubuzima burabandanye kuri kwami ariko gusa iyo tubonye nko ngaha mu Ngagara baduze zatubona imbonera kure zimanuka kubatangira amazi batangiriye twebwe rero bamwe bamwe turagira ubwo mu wagiye nko mu ibarabara bakamenya ko wagiye mu ibarabara ntumenya n'irengero ryawe
mu mabarabara. Rero imitego abanyagihugu baba bateze abasirikare baca bategeka abanyagihugu ko bayikura bo nyene gutyo bagasubira kuyisubizaho kwa mengo n'urukino rwo kwinyegezanya. I Bujumbura Tabita Mukamusoni Ijwi rya Amerika.
ubu naho twumvirize Desire Hatungimana.
Kukiraro niho abasirikare 12 bafise na vya bitsinga bizibira amabarabara bankiraba bari mu myerekano kurengana baciye baharirimbira ururirimbo ruhayagiza igihugu cy'u Burundi babona kubandanya atawuriye urwaru wundi umwe mu bari muri iyo myerekano akaba atashimye iyo nyifato y'igisirikare.
Sirikare nitege kubahawe mugabo natwe akaranga mutima kacu ni kugerageza gukoresha ubutungane, gukoresha amahoro, gukoresha imyigaragambyo ataco yica ataco yonana na kimwe gushika mugabo ico ihangiro ryacu turishitse ko nuko imanda ya gatatu itabaho.
Abo bari mu myerekano babandanije urugendo rwabo abasirikare bakaba bisa aho bariko baraca gushika aho barurangirije ku ibara rya 9. Abarongoye imyerekano mu Nyakabiga na Bwiza baci basezerana ko kuri uno wa kabiri bazobandanya iyo myerekano muri komine ya Ngagara. Naho nyene bazindutse bazibira amabarabara abasirikare nabo baziburura. Abasirikare bakaba bari bitwaje ibigwanisho bikomakomeye nk'abiteze koko guhangana n'umwasi. Aho muri komine Ngagara imyerekano yaciye iba bazunguruka mu makartier agize iyo komine bikaba byatumye amashuri n'amasoko bitaba nayo abakozi ba leta akaba batatonze ku mirimo yabo. Desire Hatungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika, Ijwi rya Amerika ryongeye ibiganiro mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu gitondo. Uretse programu itangira kuva isa 11 n'igice, twongeye amakuru isa 12, isa moya n'isa 2 mu gitondo. Ku gicamunsi Ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru isa 10, saa 11 na saa 12. Amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi. Ni ku Ijwi rya Amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu.
Impunzi z'Abarundi zahungiye mu Rwanda ziravuga ko naho ubuzima buzigoye zidashobora guhunguka ku gushaka kwazo. Muri iki gihe harabaja gusaba ibiribwa kubera ngo ibifungurwa bagenerwa birimwo ibigori bibagwa nabi. Eric bagira ubusa aragaruka ku kugena impunzi zo mu ikambi y'Agashora zibayeho.
Mu masaha ya saa 3 za mu gitondo mu nkambi y'Agashora, aba bari muri bisi zibimurira mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe.
Ebana kureri na mutekano sinzosubira iwacu cewe. Nabo nyaka bari neza. Nda byanse kabisa ujumbura mu Burundi niyumva. Natanze mensi gushika ngaha. Uko nyene.
None uwerekeje hehe?
Jewe. Nireke jaho abantu haye banjamika neza abantu. Jengene ya mahoro mu mutima wanje. Sinyene kwama niruka n'amasasu misi yose. Abapfuye twarabahete.
Peter yemeye kuzoreka kuwitoza cya kiringo igira gatatu. Niho twe tube barundi tuzotuza.
Abari mu nkambi y'Agashora barinubira amafunguro bahabwa yiganjemo impungure zidahinduka.
Kwanje ari ntuzwe nuko nibonera n'utuzi ngasoma none narumiwe izo mpungure nziriye ngakubitamo amazi ncandibwa igifu.
Uravuga inzoga?
Hehe, ndavuga inzoga koko. Ntabona ibiryo bice ariko nironkera utwo nisomera umukecuru akaba ukwihangana nta kundi. Urumva nta hantu imva y'umuntu itaba. Nina uhukira mu Rwanda nta kundi abana bazomfuga.
Gutembera kandi muri iyo nkambi y'Agashora mu karere ka Bugesera, ugenda ubona impunzi zitonora ibishyimbo bibisi basaba mu baturiye iyo nkambi. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika bamaze ibyumweru bibiri bageze muri iyo nkambi.
Mwaramutse se?
Mwaramutse.
Amakuru? Uraho nawe? None muri gutonora mwahinze ryari? Nukuvuga ngo mumaze kugira inshuti hano? None kuki mujya gusaba se kandi babaha hano ibyo kurya bimeze?
Urumva abana birabagora kugira babifungure nubu bikabagora kugira babunge.
Kubera uburyo bari kugenda bimura izo mpunzi bazivana mu nkambi y'agateganyo y'Agashora bazijyana mu karere ka Kirehe mu nkambi ya Mahama, ubu noneho ntihakigaragara baburaho kurambika umusaya ijoro riguye. Naho kandi gutera akajisho mu bwiyuhagiro n'ubwiherero bwubakishije amahema, nta mwandu uhita ugaragara ariko umuntu uko ni wose. Muri iyo nkambi y'Agashora byibura ku munsi abana 170 bahurira hamwe bafata amafunguro y'abazonzwe n'imirire mibi. ni indwara bavuga ko baturukanye iwabo. Mu rwego rwo kugira ngo bwire udukino duto duto duhugenza batari bake biganjemo abato aba bakinaga makari.
Ko mama yawe. Karabagomboyesha, karabagomboye.
Niko ba boss. Mwaramutse.
Mwaramutse.
Ndababona murimo murakina makarita.
Twaryohewe.
Mwaryohewe mwese murabizi?
Yes.
Mwabyigi hano se bimeze bite?
Twaje tubizi.
Ariko makarita mwayaguriye hano?
Twayaguriye ino.
Nuko bari kimwaguza makarita se?
Eh.
Aneko tangiriye tujya kuri.
Kugira ngo turongo tuba duteramira turewe ko amasaha yoguma yiterera. Noneho umuzi karangira vuba.
Abo ba bose murabigisha?
Bose nta n'umutabizi.
Mugenda musimbura na muteko mbona muri benshi kugira ngo nabandi batagira irungu
ubundi uko bimeze urabona ibi nibitego tuba twahaye iyo tubirangije duca duhaguruka tukabisa kandi bakanze bakicara nabo babirangiza bakavamo tukicara
imibare turuka muri iyo nkambi igaragaza ko abahunga bava mu gihugu cy'u Burundi bari mwijana ku munsi mu gihe mu minsi ishize bashoboraga kuba bakibageraga muri 700 kubahunze mu ijoro ryejo bavi Bujumbura bo ntibemera ko hari gisa na kudeta cyabaye wabo
umuntu ari hanze arashobora kumva ko ari kudeta yateguwe cyane yabaye ariko umuntu akwirikiranye ibibera Burundi akaraba abatutwara ibyiyumviro benshi bafise ntitwemera ko kudeta yateguwe cyane yabaye hariho umukino bita ninde mu Burundi tubona ko ari ninde y'ubundi bwoko yagiye muri politique ninde mu Kinyarwanda birashusha n'ikintu bita inkinami akintu cyo gusamaza abantu bagashira ibyiyumviro ahandi
kugeza ubu nta cyorezo kidasanzwe cyari cyagaragara nk'ikibasiyiza impunzi muri inkambi ya Gashora ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika Gashora mu burasirazuba bw'u Rwanda
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko Radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,466 no kuri kilohertz 17,530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Rwanda urubanza rwa Leon Mugesera rwarasubiye kubandanya yisobanura ku byashikirijwe n'ubushikiriza manza n'amasura yabwo Mugesera yabwiye sentare ku byashikirijwe n'amasura amwagiriza ngo bigizwe n'ibinyoma n'urukurukuru n'inkuru ya Assumpta Kaboyi
Mugesera ushinjwa kuba yaravugiye ijambo kukabaya mu 1992 iryo jambo ubushira cyabo ufata hiryakanguriraga abahutu kwica abatutsi abatanga bo bamwe batandukanye bageze mu rukiko bavuga ko bamwiboneye avuga iryo jambo ndetse abandi bakavuga ko babwiwe iryo jambo rya Mugesera ngo ryaje kuba intandaro y'ubwicanyi bwari kurikiye ubwere mu rukiko Dr. Leon Mugesera yavuze ko iyo batanga bo bamwe bamushinja ari amabwire imvugo zinyuranye ndetse ngo nibyo yacuriwe ugenza cyaha bigahabwa batanga bahamya ngo babimushinje Dr. Leon Mugesera yabwira ukiko ko mu manza nshinja byaha amabwire nta mwanya ahabwa ko umuntu avuga ibyo yiyumviye n'amatwi ye kandi yaniboneye Dr. Leon Mugesera yatanze urugero rw'uburyo abatanga bahamya bamushinja bagiye banyuranya amagambo y'ibyo bavuga maze abwira ukiko ko mu buhamya bw'uwitwa Salamu w'Imana yabwira ukiko ngo yiboneye Mugesera ari gusoma imbwirwa ruhamye Mugesera yabwiye urukiko ko yahise abaza umutangabuhamya niba iryo jambo yararisomaga ku mpapuro umutangabuhamya ngo amusubiza ko Mugesera yabikuraga mu mutwe we ibi Mugesera yavuze ko ari ukwivuguruza Mugesera avuga ko ijambo ryo kukabaya ryabaye ariko rikongerwamo ibindi atavuze yakomeje agaragaza ko abatangabuhamya bamushinjije ari abantu bahantu hamwe ndetse ngo bakaba bafite n'icyo bapfana ibituma ngo agire impungenge ku buziranenge bw'ibyo bamushinjije Dr. Leon Mugesera mu batanga bahamya bamushinja barenga 20 ageze hafi muri kimwe cya kabiri yerekana ko ibyo bamuvuzeho ari ibinyoma nyuma y'abatanga buhamya bashinja Mugesera nawe yari yasabwe gutanga bazamushinjura gusa kugezana n'ubu nta mutanga buhamya we yari yashyikiriza urukiko ngo rubashe kumuhamagaza urubanza ruzakomeza kuri uyu wa kabiri. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Ijwi rya Amerika, ibigano by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung. Ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi, maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni yawe, radio yacu.
Tubibutse nshuti mwese ko muri ko mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kuturungikira ivyiyumviro hamwe n'ivyifuzo vyanyu kuri adresi ikurikira: radio yacu @voanews.com canke kuri Facebook kuri adresi radio yacu. Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Muri uyu mwanya mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igihugu cy'u Burundi cyongeye gutakaza amahirwe ubwo abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi birengagije amahame akubiye mu masezerano y'amahoro ya Arusha, arimo igihe ntarengwa umukuru w'igihugu agomba kumara ubwo bahitagamo Pierre Nkurunziza kongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Ayo masezerano niyo yasoje intambara mu Burundi, akaba ari nayo yabaye umusingi w'amahoro n'ituze mu gihe cy'imyaka 10 ishize mu Burundi. Kubera iyo ngingo, Burundi butakaje amahirwe akomeye yo gukomeza inzira ya demokarasi. Amakuru yuko ishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD ryemeje Nkurunziza nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu azaba tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu, yakurikiwe n'imyigaragambyo n'urugomo mu murwa mukuru Bujumbura. Polisi yagerageje gutatanya abigaragambya yifashishije ibyuka biryana mu maso, kubamenaho amazi n'intwaro ntoya. Ubwo bushyamirane bwaguyemo abantu babiri, abandi barakomereka, naho abagera kuri 200 batabwa muri yombi, harimo n'impirimbanyi ziharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Guverinoma kandi yanafunze amaradiyo atigenga. Hagati aho, ibihumbi by'abaturage b'u Burundi bikomeje guhungira mu bihugu by'abaturanyi biri mu Rwanda, Tanzania na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bose bavuga ko bahunze iterabwoba bashyirwaho n'imvururu ziri mu gihugu cyabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibabajwe n'uko ishyaka CNDD FDD ryiyemeje kwirengagiza ingingo z'amasezerano ya Arusha zigena manda y'umukuru w'igihugu ubwo batoraga Pierre Nkurunziza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibabajwe n'ayo mahirwe Burundi bwatakaje yo gutsimbataza no gushimangira demokarasi mu gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirasaba inzego bireba zose kwirinda icyo ari cyo cyose cyatiza umurindi imvugo zirangwa n'urwango zishobora gushora abaturage n'igihugu mu kaga. Ni muri urwo rwego Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba impande zose kugira uruhare mu matora nta n'umwe uyakumiwemo yizewe kandi akozwe mu mucyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gusaba Leta y'u Burundi kubahiriza uburenganzira bw'amashyaka yose n'abakandida bayo bakiyamamaza nta wuniganywa ijambo. Amerika irasaba kandi Leta y'u Burundi kubahiriza uburenganzira bw'itangazamakuru no kurireka rigakorera mu bwisanzure.
Leta zunze ubumwe za Amerika zirashimira ibihugu by'ibituranyi n'u Burundi kuba byaremeye kwakira impunzi zirenga 2020 z'abarundi, zigasaba ibyo bihugu gukomeza gukorana n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR no gufasha guha ubuhungiro ababusaba ku mpamvu za politiki. Leta zunze ubumwe za Amerika zizakomeza gukurikiranira hafi uko ibintu bigenda mu Burundi no gufatira ibihano bikaze abazagira uruhare mu rugomo rwibasira abaturage.
Yari jambo ry'intangamarara ryabashikize imigabo n'imigambi Leta zunze ubumwe za Amerika. Njuti mwese muduteza matwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha, ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Eugenie Mukankusi atwibutse ibice bikuru byari bigize aya makuru yo kuri isaha. Eugenie,
urakoze Fidel. Twababwiye ko mu Burundi ejo kuwa mbere abantu bongiye kwihereza imihanda mu murwa mukuru Bujumbura ku nshuro ya mbere kuva kudeta iburiyemo mu cyumweru gishize. Abigaragambyaga bateraniye muri za karitsiye zimwe z'umujyi, aho n'ubundi bakoreye imyigaragambyo yamagana President Pierre Nkurunziza muri ibi byumweru bine bishize byose. Bavuga ko umugambi we wo kongera kwiyamamaza unuranije n'amategeko. Abasoda bafite ibitwaro bikomeye bigijeyo abigaragambyaga basenya za bariyeri kandi basesa abigaragambyaga barasa mu kirere. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rirateganya gushyiraho programu nshya ishobora kuzabona igisubizo cyihuse mu gihe iyi ndwara ya Ebola yadutse. Umuyobozi wa OMS Margaret Chan yatangaje uwo mugambi mushya ubwo yatangizaga inama rusange y'umwaka y'ibihugu 194 biri muri OMS ari byo bifata ibyemezo byo hejuru. Ingabo za Nigeria ziravuga ko zisasenye inkambi 10 za Boko Haram kandi ko zishe umubare w'abakoresha iterabwoba utazwi nka bumwe mu buryo bwo kwihimura ku barwanyi mu mashyamba ya Sambisa mu majyaruguru y'igihugu. Umuvugizi w'ingabo Lieutenant Colonel SK Usman yabwiye serivisi y'igisomali ijwi rya Amerika ku inkambi ya Dur, imwe mu nkambi zikomeye mu ishyamba ari imwe muzasenywe kwa gatandatu. Yavuze ko umusirikare umwe yishwe ahitanywe na mine kandi ko abandi babiri bakomerekeye muri icyo gikorwa ku bakoresha iterabwoba. Inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yamaganye imirwano muri leta ebyiri za Sudani y'Epfo no guhora barenga ku masezerano yo guhagarika imirwano yashyizweho umukono na guverinoma hamwe n'abarwanya ubutegetsi mu ntangiriro z'umwaka. Mu itangazo ryo ku cyumweru nijoro, inteko ishinzwe amahoro ku isi ya ONU yavuze ko ibitero byo kwihimura by'ingabo za guverinoma muri leta ya Unity byatumye haba urugomo rukabije rwatumye abantu 100,000 bata ingo zabo, rukanatuma imiryango ifasha ihagarika ibikorwa byo kugeza imfashanyo ku basivili bari muri ako karere. Akanama k'umutekano kanamaganye abarwanya ubutegetsi kuba baratangije igitero muri leta mu mujyi wa Malakal muri leta ya Upper Nile. Itsinda ry'ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afrika ryasabye impande zombi gukurikiza ibikubiye mu masezerano no gushaka igisubizo kinyuze mu nzira y'amahoro. Abarwanyi b'abashiite ejo kuwa mbere berekeje mu nkengero z'umujyi wa Ramadi muri Iraq nyuma y'uko Minisitiri w'intebe Heder al-Abadi asabye inkunga umutwe wa Etat Islamique umaze kuhegukana insinzi. Abasirikari n'ingabo zishinzwe zishingiye ku moko bahunze uwo mujyi wa Ramadi.
Njuti mwese mukunda radio ijwi ry'Amerika ibiganiro byo kuri isaha twari twabateguriye bigarukiye ngaha.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
VOA.
Murumva ijwi rya Amerika. Ni saa kumi I Burundi no mu Rwanda ijwi rya Amerika ritangiye programu zaryo z'igica munsi kuri mikoro hano I Washington ni Etienne Karekezi ninge ugiye kubagezaho ibiganiro mu kanya gato kandi na mugenzi wanjye Frederic Nkundikije arabageze muri studio kugira ngo bagezeho amakuru ya nyuma avugwa mu Burundi ariko nkuko bisanzwe muri iyi minsi tubagezaho amakuru yibanda cyane ku Burundi Ibujumbura niho duhera hanini turi kumwe no munyamakuru Tabita Mukamusoni wiriwe neza Tabita uranyumva
umva neza
nizeye kunyumva ni byiza cyane wiriwe neza
Allo Etienne
ndakumva neza
wiriwe
Okay yero ni byiza ko bashe kunyumva Tabita ni radijwe rya America Washington DC twagira ngo Tabita aho muri aya masaha ya saa 10 aho Ibujumbura watubwira kuri isaha amakuru ya nyuma avugwa ho mu Burundi Ibujumbura kuryo bumwe hariko
amakuru ya nyuma avugwa mu Burundi cyane nuko haje guhindurwa abashikiranganje wikwivuna abansi w'imigenderanire ya leta n'andi makungu hamwe n'ubudandaje hanyuma yayandi nayo nuko imyerekano yasubiye gutangura ukuri kwa ni kuri wa mbere naho byaboneka yuko mu makaritere yaboneka ko abanyagihugu bafite ubwoba kuko mu cya mbere mumozi giheze bari bizeye abasirikare ariko uyu munsi abasirikare nibo bari baguriye mu ibarabara abapolisi bakuweho hanyuma hariho abasirikare bamwe ngo babwire abanyagihugu yuko baza kubarasa ku maguru hari abandi basirikare nabo badashigikiye yuko abanyagihugu baraswa abariko baragira imyerekano baraswa mbere muri karitsiye ya Musaga
mbere yo kujya ku myigaragambyo Tabita mbere y'imyigaragambyo uvuze ko president Pierre Nkurunziza amaze guhindura bamwe mu bagize guverinoma igihugu abahinduwe ni bande abinjiye ni bande
abinjiye sinda bamenye amazina bose ariko harimo witwa Alenyamitwe agiye kurongora kiranganje imyemerere ya leta n'ayandi makungu harimo hanyuma abahinduwe nabivuze ko ari umushikiranganje wo kwivuna abansi yari Ponce Gacugenge hariho n'umushikiranganje yararongoye umushikiranganje w'ubudandaji hariho na Laurent Kavakure yararongoye ubushikiranganje bw'imigenderanire ya leta n'ayandi makungu amazina yandi ntayo ndaronka neza muri uyu mwanya
ye Alenyamitwe ambasaderi Alenyamitwe wasanzwe ahagarara Burundi muri Ethiopia no muryango w'umwe bwa Afrika asimbuye nkuko bivuze Laurent Kavakure ku mwanya wa ministri w'ubanyi n'amahanga naho Ponce Gacubwenge wasanzwe ari ministri w'ingabo asimbuwe na Ntaho Mvukiye kuri uwo mwanya kugeza ubu haravuga ministeri eshatu zahindura abayobozi ariko ko amakuru agenda amenyekana turababwira uko biraba byifashe icyo ni cyemezo president Pierre Nkurunziza amaze gufata mu kanya gashize birumvikana ni nyuma yuko hari kudeta yaburiyemo kudeta yaratangaje ku wa gatatu cy'umwe gishize ivugwa ko yari yobowe na general Godefroy Niyombare kugeza ubu Tabita amakuru avuga ko ataraboneka uyu general Niyombare Tabita uranyumva amakuru ya nyuma dufite atubwira ko general Niyombare Godefroy wari wateguye nkuko bivugwa iriya kudeta yaburiwemo kwa gatatu kugeza ubu ntaramenyekana aho yabari
oya kugeza ubu Godefroy Niyombare ntaramenyekana mbere n'abasirikare mu mwanya abandi basirikare bafashwe n'abishkanye bari bariko baraburana n'ubu nako baracaburana mbwa Godefroy Niyombare nta uramenya gushika ubu ahantu yinyegeje
ye Tabita turagushimiye tongera tukurebe mu kanya gato telefone ntimeze neza cyane uko twabyifuzaga ariko mu kanya gato kari imbere ubu ugerageze kujya ahantu humvikana neza tuvugane kuri telefone niba nta kibazo nkuko abivuze mu kanya rero Tabita gwo naho mu kanya reka mbi nkuretse nkuko abivuze mu kanya Ibujumbura mu Burundi imyigaragambyo uyu munsi yakomeje nkuko bamwe mu baharanira inyungu societe civile bari babikomeje mu cyumuri gishavuga ko bazakomeza imyigaragambyo niba ibyo basaba bitubahirijwe mugenzi wacu Desire Hatungimana yakurikiranye ibijyanye n'iyo myigaragambyo aratubwira uko byari bimeze aho Ibujumbura Desire
A abo nabari mu myerekano munyakabiga bagenda bararirimba imyerekano yatanguye buhoro buhoro abantu bamaze gutororokana abasirikare bararasa hejuru kugira abashwiragira ariko biranka bachi rero bihereza amabarabara bava mu nyakabiga bahitana abo muri komine bwiza baragira urugendo rurerure bazunguruka ya makomine uko arabiri baduze muri nyakabiga mu barabara Avenue de l'Imprimerie ku kiraro niho abasirikare 12 bafise na bya bitsinga bizibira amabarabara bankiraba bari mu myerekano kurengana baciye baharirimbira ururirimbo ruhayagiza igihugu cy'u Burundi babona kubandanya atawuriye ugwara uwundi Umwe mu bari muri iyo myerekano akaba atashimye iyo nyifato y'igisirikare.
Sirikare nitege kubahawe mugabo natwe akaranga mutima kacu ni kugerageza gukoresha ubutungane, gukoresha amahoro, gukoresha imyigaragambyo ataco yica ataco yonona na kimwe gushika mugabo ico ihangiro ryacu turishitse ko nuko imanda ya gatatu itabaho.
Abo bari mu myerekano babandanije urugendo rwabo abasirikare bakaba bisa aho bari ko baraca gushika aho barurangirije ku ibara rya 9 umwe muri bo akaba yabwira radio ijwi rya America ko atamuntu umwe ku isi aratsinda ishaka ry'abanyagihugu
uko byatanguye niho narindi kensi siva mu myerekano n'inkurikizi ndiko ndabyibona ariko ivyari karafundikanya byose abanyagihugu nta muntu aranesha abanyagihugu jewe kubyo anje niko ndabibona
ubundi nawe ati nta byo gutembagaza ubutegetsi barimo Petero Nkurunziza avuze ko ahevye ibyo kwitoza iyo myerekano yo rari hagaze
kugera ngo nacho batatumariye mu barabara bidushobora kuvaya nuwavuga ubunyereke ikiringo cha gatatu ndagiyotse umutekano tuba wose n'amabarabara twasibije tutoyikuburira ibikorwa rusange tutovikorera uko twayasibije tuyasibure icyo gisimye rero nicyo akaba yemeye navuga ati nino munsi ndarekuye umutekano ni wose
abarongoye imyerekano mu nyakabiga na bwiza bace basezerana ko kuri uno wa kabiri bazobandanya iyo myerekano muri komine yangagara naho nyene bazindutse bazibira amabarabara abasirikare nabo baziburura umwe mu ntwazangabo zari muri iyo komine akaba yabwiye ugwaruka gwagomba gukora myerekano ko uramuka agiye mu barabara araswa kuko atahazo bataniye nabashatse gutembagaza ubutegetsi abasirikare bakaba bari bitwaje ibigwanisho bikomakomeye nkabiteze koko guhangana n'umwasi aho muri komine Ngagara imyerekano yaciye iba bazunguruka mu makartier agize iyo komine bikaba byatumye amashuri n'amasoko bitaba nayo abakozi ba leta akaba batatonze ku minimo yabo Desira Tungimana Bujumbura ijwi rya America
urakoze cyane Deziraho ibujumbura birumvikana ko uyu munsi ni umunsi wiyongereyeho w'imyigaragambyo nkuko bisobanuye kandi abasirikare aho kuba wa polisi ubu nibo bise ku mutekano bigaragambya ndetse birumvikana umutekano w'abaturage ku buryo busanzwe twakomeje kubagezaho aya makuru ku Burundi mu buryo bunyuranye cyane twiyambaza impuguke mu bya politike impuguke mu mibereho y'abaturage impuguke mu miyoborere ariko cyane cyane n'abaturage abaturage ubwabo kuko ibi byose ari impinduka za politiki ari impinduka mu buzima bw'igihugu ingaruka nini zigera ku baturage cyane cyane ko mukurikiye byo mu Burundi nuko abantu bahunze kubera ubwoba kubera impagarara bavuga ko ziri mu gihugu bamaze kurenga ibihumbi ijana amakuru ya nyuma tugeraho kandi aravuga ko nk'abahungiye muri Tanzania bagera ku 70,000 haraho indwara ya korera itangiye kugera ikaba ari byumvikana itangiye gushegesha abantu mu Rwanda naho hari umubare munini impunzi zahungiye mu Rwanda hafi 30 nabwo tuza kubagezaho amakuru y'imibereho y'izo mpunzi
bakunzi b'ijwi rya America ijwi rya America ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda mu gitondo uretse programu itangira kuva isaa 11 n'igice twongeye amakuru isaa 12 isaa moya n'isaa 2 mu gitondo ku gicamunsi ijwi rya America ribagezaho amakuru isaa 10 saa 11 na saa 12 amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi. Ni ku ijwi ry'Amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu.
Ariko muri uyu mwanya dufite umwe mu mpuguke zikurikirana cyane bya politiki ni Bwana Deo Hakizimana twavuganye muri iminsi myinshi. Uratwumva mushinga nta Hakizimana?
Ndakumva mugabo telefone imeze nabi cyane arizo
imeze nabi, birumvikana ndabyumva ko bitazamo neza, ariko ijwi ryanyu ndaryumva nta kibazo. Ni ukwihangana, turagerageza turebe ko twabasha kumvikana kuri telefone. Nibyanga kandi turongera tuyageze. Ariko ubu mwiriwe neza aho ibujumbura? Muranyumva neza? Murakomeye aho ibujumbura?
Ndabyumva neza.
Ntabwo twumvikana neza. Mugenzi wanjye Frederic nkurikije amaze kwinjira muri studio. Frederic, wiriwe neza?
Mwiriwe Etienne.
Amakuru ya nyuma ameza ate utuzaniye muri kano kanya? Tumaze kuvugana na Desiré Tungimana ibujumbura, tubwira ko imyigaragambyo yakomeje, abasirikare bakikije abigaragambya Tabita Mukamusoni atubwiye ko guverinoma yahindutse, birumvikana. Impinduka za guverinoma ikintu gikomeye cyane. Atubwiye abaminisitiri bamwe bahinduwe, ntago ari ku buryo bukabije cyane, ariko ministeri eshatu zahinduriwe abayobozi. Amakuru ya nyuma ufite nahe?
Amakuru ya nyuma dufise aremeza iyo nkuru, tukaba duheje kuganira n'umuvugizi wa presidansi y'u Burundi Gervais Abayeho. Mu kanya icyo kiganiro turagicisha ko akaba yatangaje ko abashikiranganje bakuwe koko, ariko ntavuga neza ngo watomore icatumye bakugwa. Mu kanya cyo kiganiro kirashora guhita abanywanyi bi radio ijwi ry'Amerika bose bazira cumviriza.
Ye, ni byiza cyane. Twibutse abatwumva ko muri ministeri zahinduwe hari amuzahindura abayobozi, harimo ministeri y'abanyina amahanga, ministeri y'ingabo na ministeri y'ubudandaji. Byumvikana neza ko iyi mpinduka ibaye nyuma yuko mu cyumweru gishize hari habaye ikiswe kudeta itaratunganye neza yaburiyemo. Tumaze kuvugana na Tabita, tubwiye ko General Godefroid Niyombare wari uyoboye kugeza ubu ataraboneka. Hanyuma muri make se ministeri zahinduwe, Frederic, urege ziriya ko ari eshatu, urazibona ute?
Cyane cyane ubushikiranganje butangaje n'ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi, aho abagirizwa kudeta ejo bundi bariko barumvirizwa n'umushikizi wa manza Kizigenza u Burundi. Umushikizi wa manza bavuze ko batangaje inkuru itangaje cyane rwose, bavuga ko umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi nawe nyene yo bari mu bantu bateguye iyo kudeta. Ivyo ni bintu bitangaje cyane rwose, mugabo uravye n'ingingo zifashwe ziremeza ko ivyo birego bishobora kuba arivyo.
Ni ikirego kiremereye cyane mu bihe nk'ibi ngibi, cyane ko ejo ku cyumweru aribwo President Nkurunziza yongeye kujya ahagaragara avuga ko mu Burundi ashobora kuba hugarijwe n'icyoba cy'uko umutwe wa Al-Shabab ukwana na Al-Qaeda ushobora kuba wagaba ibitero mu Burundi. Anabwira abantu ko mu myigaragambyo bashobora kuba bakora ko abasirikare bataza gutoranya abantu, kubera ko bavuga bati hagize umutekano muke ugaragara twakumva ko ari Al-Shabab, bityo bikaba bakwibasira abo bantu bashatse guteza umutekano muke. Ni ingingo ikomeye cyane.
Iyo ni ingingo ikomeye cyane rwose, kandi si ubwa mbere babitangaje. Haraheze amezi atari make bari bavuze ko Al-Shabab ishobora gutera mu Burundi. Al-Shabab yahora itinywa cyane rwose kubera Burundi bwarungitse abasirikare mu gihugu cya Somalia, ariko ivyo birego vya vyatangaje mu minsi heze. Ariko ko bishitse muri iki gihe mu Burundi hashobora kuba harakajagari, ni ibintu bitebwa cyane rwose. Twariko turavuga mu kanya gaheze ivyerekeye ikiganiro twagiranye na Gervais Abayeho, umuvugizi wa presidansi y'u Burundi, kuvyerekeye cyane cyane abo bashikiranganje bakuwe. Nibaza ko mushobora gutega amatwi ico kiganiro kirambuye.
Abashikiranganje bakuwe n'uw'imigenderanire no gufatanya n'ibindi bihugu yasubirijwe na ambasaderi Alain Menyamitwe. Hakuwe kandi umushikiranganje wo kwivuna abansi no gutunganiriza abahoze ku rugamba, yasubiriwe na Emmanuel Ntawumvukiye. Hanyuma hasubirijwe kandi umushikiranganje w'ubudandaji, amahingurira, amaposita n'ingenzi, yasubirijwe n'umufasoni yitwa Irina Inantore.
Murashaka kutubwira ikintu abo bashikiranganje baneguwe?
Oya, ibyo ni turinda kubisigura, kuko umukuru w'igihugu arafise uburenganzira bihabwa n'ibwirizwa shingiro iyo abona yuko bikwiye cyangwa bikenewe. arahindura abashikiranganje nta kibazo
amategeko arekurera umukuru w'igihugu uhindura abashikiranganje igihe amaze kwiyandikisha kugira ngo aze yitoze mu kibanza cy'umukuru w'igihugu
arabimurekura neza cyane yataba bimurekura ntiyari kubikora
intumbero iyo ngingo yo guhindura abashikiranganje muri iki gihe mu Burundi habaye kudeta itashizwe mu ngiro ika ya itashoboye gushika umugambi ishinze niye
ibyo byose ba mu gihugu abashikiranganje cyangwa leta barakurikiranwa ibikorwa bakora ni ibintu bya minsi yose rero ubuzima bw'igihugu ntibwahagaze ngo nuko hari abantu bashatse guhindura leta no kuvuga rero barabashikiranganje baba abandi bakozi bakuru bakuru mu gihugu mbere na bato bato baguma bakorera igihugu kandi ibintu bakora birakurikiranwa ku munsi ku munsi ibyo rero abategeka igihugu na cyane cyane umukuru w'igihugu aravyisimikiza cyane mu kugira ngo afate ingingo yo guhindura uyu tsankuri
umushikiranganje yahora ajejwe ukwivuna amansi agacibwenge Ponsien yararizwe na bamwe bashatse kugira kudeta bavuga ko bari kwategurira kudeta amwe ivyo biri mu bintu byo bihitanye ikibazo ciwe
ivyo ni cyane kibazo kiri mu butungane cyangwa mu iperereza cyo ni kibazo byo ntashobora kwishura ubu muri aka kanya
abo bashikiranganje bazotangura amabanga yawe ryari
iyo bibaye gucyaye ntibifata umwanya muremure bacaba batangura kwitegura mu minsi mike bazotaba bababwira bitegure baze kurahira ndabi mukuru w'igihugu ntituramenye ikiringo bakizo haba kugira ngo baze kurahira ariko nibaza ko bidashobora gutebana gatoya
hari abandi bashikiranganje bazokugwa muri iyi minsi canke gunyurwa rutonde rwa nyuma rurangiye
ivyo ntavyo nomenya ivyo ntavyo barambwira ngo nsikirize abanyamakuru n'ibimenyesha makuru
Gervais abayeho umuvugizi wa presidence y'Burundi murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye nkuko muvyumvise rero insiguro eka ico bacatumye imvu zo bazatumye abo bashikiranganje bakugwa ntizisobanutse gushika ubu ariko turi kumwe na bashinga ntahe babiri banonosoye ivyerekeye politike bihweza ibintu n'ibindi bashaka kudusobanurira bakaduha umuco kuri iyo ngingo ingingo ifashwe imisi mikeyi nyuma yaho habereye kudeta itashoboye gushika ku mugambi yishinze Deo Hakizimana Christophe Muhire mwaramutse neza mwiriwe neza
ari ku murongo wa telefone meze nabi sindabumva neza
turakumva neza kandi uri kuravuga turakumva ugerageze urabe ko twumviriza ariko ce dutangurira ku mushana ha Christophe Muhire mutubwire iyo ngingo mwayakire gute aho abashikiranganje batatu bakuwe mu Burundi barimo ubushikiranganje bukomeye cyane rwose ubwo kwivuna abansi hamwe n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire no gufashanya n'amakongo mu Burundi aho iyo ngingo mwebwe muyibona gute
nubwo rwose perezida wa Repubulika aba ahenshi mu bihugu byinshi aba yemerewe guhindura abaminisitiri abashikiranganje nk'uko abyumva ariko ubu ngubu turabizi ko igihugu cy'u Burundi kiri mu bibazo ibibazo rero ni ibyo bituma tushobora kuvuga tudashidikanya ko kubahindura byahuriranye n'urugamba ishyaka riri ku butegetsi ririmo mu gihugu cy'u Burundi icyo navuga kuri General Gaciyubwenge we ahubwo jyewe navuga ko byanatinze kuko twari twarabibonye kera ko Gaciyubwenge amaze kwishyira ku ruhande kuko kubakurikiye babonye mu gihe cy'imyigaragambyo imaze igihe gufata icyumweru cya kabiri Gaciyubwenge yasomye itangazo avuga ko iryo tangazo ryabaye nk'iryakirwa ukuntu gutandukanye kuko ryateye urwikekwe mu by'ukuri abantu bahise bibaza ati se iri tangazo ry'umushikiranganje wo kwivuna abansi ko rigaragaza ko ingabo zishobora kuba zitari kumwe n'umugaba mukuru w'ikirenga ariwe perezida
ariko bukeye Mushana Christophe bukeye yaciye ashikiriza irindi tangazo rivuga ko abantu bagira imyerekano cyane cyane nyuma yaho habereye ubwicanyi yaciye atangaza yuko abazokora iyo myerekano bazoba fatwa nk'abantu bakora ibitero by'iterabwoba uko niko yabivuze gushikaho bamwe bamukura ko amaboko cyane cyane abari kumwe n'abagira imyerekano aho ntiyerekanye ko atana hamwe ahagaze
icyo twavuga nuko isura ye yaramaze kwihindanya urumva birutwa nuko yari guhagarara hamwe naho ubundi kuba yaratandaraje ukuguru kumwe akagaragaza ko atari kumwe n'umuyobozi mukuru w'ikirenga w'ingabo z'igihugu ariwe perezida wa repubulika bwacya kivuguruza agashaka kwerekana ko ari kumwe na perezida w'igihugu aho ngaho rwose yakinnye umukino w'abana agiye ntekereza ko yagombaga gufata uruhande rumwe byonyine buriya kuba yaramaze guteza urwikekwe ku muyobozi we w'ikirenga byari bihagije rwose kubona ko atari umuntu atakiri umuntu wo kwizerwa mu mwanya arimo nuko mu by'ukuri twahise tubibona twebwe ni nayo mpamvu ubu ngubu ubonye ko ahise avaho birumvikana cyane mu by'ukuri ku wakurikiranye ayo matangazo
reka tubaze umushyirantahe Deo Hakizimana nawe nyine ari mu Burundi kandi yarakurikirana politike cyane rwose Deo Hakizimana mutubwire iryo kugwa ryawe bashikiranganje barimo umushikanganje ajejwe kwivuna wansi mwajya kiri gute
mu by'ukuri nta kuri gusumbuka abandi nzi kuri icyo kibazo mugabo kubera nzi mu Burundi kandi kubiraba ingorane ndazisikirana kuva kera ndashobora kuvuga yuko aho tugeze uvuga yuko igihugu kigeze mu mayirazi iminsi yose y'igihugu kigeze ahantu nk'aho umwizerano mu bantu ukaba utariho udashemeye niyo wo buriho agomba kubibazo nk'ibyo oye ku bwanje leta irashobora guhinduka si ubwambere bahindura leta mugabo ikibwiriza guhinduka cyane cyane ndibaza kandi jyewe yaba afise umuntu amanuza sinda afite icyo nohanura ikibwiriza guhinduka ni ukuntu abantu bagomba gutora ibibazo bita ngoramutima bibangamiye igihugu uno munsi bibangamiye igihugu cy'u Burundi gusumba byose ni ukubera umutekano utariho kandi tugeze mu gihe bigoye hari amatora hariho ibyuko usubiza abantu muhira nk'iyina mifesato zikareka n'ibindi hariho aranga turiko turata mu mahanga abantu ntibakitwizera ibyo si byiza cyane yewe rero yomba nanjye n'umubwira ntitwane twicare naho uyu munsi mwica iminsi mugabo bikagirwa n'abantu babishaka bagendera kandi bazi yuko bashaka kongera umuntu
kandi bariko bavugana ukuri ego meyo ndabona hariho umunywanyi wacu afise ibibazo cyangwa ivyiyumviro abantu abashikiriza yitwa Alain mwiriwe neza Alain uratwumva mwiriwe neza ushikirize ikibazo cawe cyangwa icyiyumviro wowe ufise turafise abashinga nta babiri banonose politique cyane gose Christophe Muhire na Deo Hakizimana urashaka gushikiriza icyiyumviro cyangwa ikibazo
Jena wumvirije nitwa Kushimike Wadasi Makado ndi mu Burundi.
Uri Makado umenyesha makuru?
Ndi mu ntara ya Makamba.
Bazi kibazo?
Bo, je kibazo fise. Na abatumire mwari mwatumye na bundi nageze kumviriza azwagiye barashikiriza ariko ndi mu bantu nitabati bari mu gihugu hagati bakurikirana ikibazo cya politiki ubundi kibashe mu Burundi ikintu rero kimwe yatugira amakenga kandi ubona ko bishobora gutera n'ingorane kandi idasanzwe jewe nababwiye ko ndi mu ntara ya Makamba ikibazo dufise gushika uno munsi abantu tuba twumviriza amaradiyo cyangwa twumviriza aba bantu bo muri mu migambi yo opozisiyo cyangwa muri sosiyete sivile baravuga ko mu Burundi bicika intambara ishobora guhaza ku mwanya wose mugatwete turi mu gihugu hagati nababwiye ndi mu ntara yo hagati mu ntara ya Makamba ni ukuvuga turiya aho bigeze amatora azoba itariki 26 kandi imigambwe nka iprona aho bigeze bamwe bariyamamaza CNDD-FDD bamwe bariyamamaza mugabo iyindi migambwe ubu ntayo tubona urabona ko rero birateye amakenga tukibaza ibyo bizogenda gute aba bantu bucabaja mu matora ibyo bizogenda gute turabona ko ari ikibazo dushobora kuba ku mwanya wari wose awuzi icyo bihetse ibereye imyerekano cyangwa ibiki abanyagihugu aho bageze mu gihugu hagati apanze mwumva ibujumbura
reka tubaze abo washingantahe mu washingantahe makadore reka tubaze washingantahe ubaje ibibazo bihambaye cyane gose aho ubona ko hari imigambwe nk'ibiri gusa iriko iriyamamaza amatora akaba atekanijwe ku itariki ya 26 haba ukaba uvuze kandi ko hari na makuru avuga ko hari umutekano aho uri naho abantu bavuga ko ibintu bicika mu Burundi cyane cyane Bujumbura reka deho Hakizimana uwo mushiga ntahe makado hari nyishu umfiti
nyishu kuri nkumwe ravuga kare nuko nashuri guhera icyinzo cyanze havugwa byinshi cyane ariko binashinikiye ku bintu bimwe nk'ibyavuze by'amatora y'amatora ni kibazo uhora mutima kuko kampanye iriho ariko ntitubona abari muri kampanye abagiye icyo bari kubarakora yego turabona imigambwe ibiri ariko cyane cyane umugambwe uri ku butegetsi akaba nayo ariko iyi ntayo tubona ikindi tubona udafashitse ko nuko ibujumbura ya sekirite n'ihiri hari manifestasiyo gusa mugabo mu gihugu hagati iyo navuze mu mwezi y'uko mengo turi mu yindi si ugereranyije n'ibiko biri gusumba iyo rero bibaye gutyo iyo nibaza nicyo kiba nagira ndabashyikirize mu kanya gaheze nuko abantu baca bicara bakabanza bagahagarara kandi mwambabarira bagahagarara tuze bati reka tubanze turabe ibintu bitubangamiye ishyaka bakabiharura agashimbira iki kintu cy'umutekano munyuma agace baraba ibindi byose nkora mutima nk'iby'amatora none aya matora
ariko mushyira na video Hakizimana tugarutse ku kibazo no basaba muze murampa inyishu ngufi ngufi akanya kariko katujana mu buryo bwihuta nashaka ikibazo umushyira na makado yavuze avuga ko abona ari migambwe ibiri yonyene mushyira na video nyumviriza we alo mushyira na video Deo Hakizimana ico kibazo wakivuze turakigaruka ko mushyira na video nagomba twihute cyane gusa akanya ni gato umushyira na makado aravuze ati imigambwe abona yamamaza nibiri gusa mbe ivyo vyo babiva kuki no guti kibazo c'umutekano canke nuko yindi migambwe atabanywanye fise majambo make cyane
oya nituriko turashigana inkore mwese murazi yuko umugambwe uri ku butegetsi korana n'umugambwe bisona barasangiye leta barasangiye n'amashinga y'amateka rero nibyumvikana ibiri nabyo n'isiguro nyinshi yavuga bati dushobora kujya muri kama tutashe umutekano ukwiye
ibyo n'ibibazo bihambaye cyane rwose ibyo n'ibibazo bihambaye rwose mushyira na ide wa Hakizimana reka tubaze n'umushyira ntahe muhiye Christophe turi kumwe ibyo bibazo bishikirijwe na makado ari imakamba avuga ko imigambwe ibiri yonyine ariyo iboneka mu bikorwa byo kwiyamamaza akavuga umutekano muke kandi nk'uko abivuga mu ntara zimwe zimwe babona ibintu bimeze neza bitekanye ivyo vyiyumvira ashikirije mu bibona gute
namwumvise namukurikiranye uyu muvandimwe uri muri makamba amubwira nuko atagira inkongenge mu by'ukuri nubwo igihugu kiri mu bibazo bikomeye ibi bibazo yavuze ntabwo ari byo bibazo bikomeye ahubwo we nimba ari bibazo gusa yabonaga naryama sinzire abo bakandida babiri barahagije kuko nubwo Deo avuze ko iprona igice cy'iprona mu kwiyamamaza ari igice n'ubundi gisangiye na SPDFBT ibi ntabwo ari ubwa mbere bibaye muri bino bihugu byo mu biyaga bigari nkaba mbona ko baba barabiteguye batyo icya mbere ni uko opozisiyo yamaze kugaragaza ko ishaka kwiyamamaza itanga n'abakandida ubwo rero kuba baziyamamaza mu minsi ya nyuma kuba batatangiranye n'amatora ibyo ni byo rwose ntibyakagombye kuba ikibazo cy'uyu makado ahubwo icyo twakwishimira ni uko nk'uko yabivuze i Burundi ahantu henshi rwose umutekano urahari ndetse umunsi avugwa ku detaje n'abagize abantu bari muri Bujumbura barambwira ati isoko ry'iwacu nubwo dufite ubwoba wo kurijyaho ariko hataho ryaremye abantu barimo baragenda umwumwe agasimbuka akagura ibyo agataha
yego mushyira na Christophe
wenda ngiye gusoza kuri iyo ngingo bwana Frederic nuko amahame ya demokarasi nkuko twayasomye nkuko tuyiga
afite icyuho gikomeye cyane. Icyo cyuho ni ikihe? Ni uko atareba abanyamuke. Ni ukuvuga ngo abarimo bigaragambya ni bake, ariko nubwo ari bake, isi yahagurutse irimo irabibona. Demokarasi ntiteganya uburyo bwo kumva abo bantu bakeya icyo bavuga. U Burundi rero kuba abenshi nta kibazo bafite, abo bakeya mu by'ukuri nibo twakagombye kugira inama mu kiganiro nk'iki, tukareba impande zombi uburyo twabagira inama twazihuza kugira ngo igihugu kibashe kugenda.
Egome, urakoze mushikana he Christophe Buhire. Reka turafise uwundi munywanyi w'iradio Ijwi rya Amerika ya duha.